Ili ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo. Mu biganiro n'amakuru tubafitiye kuri iyi saha, muri kumwe nanje mfite Niyongabukaze mu biganiro byacu.
Urebye ahantu ha makeya basura n'amafaranga igihumbi, kandi ayo mafaranga igihumbi burya ku muturage nabyo biragoye kugira ngo uyabone. Rero mbona biba bimenze cyane, nta mpamvu yo kujya kubikurwa mbisura.
Uwo n'umunyarwanda avuga ko kugendera inzu ndangamuco bizimbye. Iyi nkuru n'ayandi makuru yo hirya no hino twabateguriye arimwe yerekeye umwe mu banyeshuri b'abigeme banyurujwe n'umugwi Boko Haram muri Nigeria yatabawe. Ibyavuye mu matora ya mbere mu mareta ya Kentucky na Oregon ngaha muri Amerika ku bakandida ba Demokrat n'ibyatangajwe n'umukandida w'umurepublika Donald Trump by'uko yiteguriye kuvugana n'umutegetsi wa Koreya ya ruguru Kim Jong-un. Turagaruka ko mu kanya gatoyi cyane. Nk'uko twabibwiye amakuru avuga hirya no hino ku isi, ntitugira dutangurire ko umwe mu bigeme banyurujwe n'abagwanyi b'umugwi Boko Haram mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu ca Nigeria yaratabawe. Ibyo byatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare uno munsi ku wa gatatu. Uwo mwigeme abaye uwa mbere atabawe kuva abanywanyi b'umugwi Boko Haram binjiye mu ishure yisumbuye ya leta mu gisagara ca Chibok mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2014 banyuruza abanyeshuri babigeme 300. Benshi muri bo barashoboye guhunga buno nyene inyuma yuko banyurujwe, yamara abarenga 200 irengero ryabo ntiriramenyekana. Umuvugizi w'igisirikare Sani Usman avuga ko abasirikare ba leta ya Nigeria batabaye uwo mwigeme mu mihana yahitwa Bal hafi y'igisagara cha Damboa. Aboku Gaji ayoboye umugwi ujeje gukingira ababa mu gisagara cha Chibok ibitero vy'umugwi Boko Haram avuga ko umugwi wiwe ariwo watabaye uwo mwigeme. Avuga ko abanywanyi b'umugwi wiwe batowe umwigeme igihe bariko bashiraho umutego hanze y'ikambi ya gisirikare. Tsambido Hoseya Abana ayoboye ababa mu gisagara cha Chibok yanditse ku rubuga Twitter avuga ko uwo mwigeme Amina Arinkeki yatowe mu ishyamba rya Sambisa mu karere ka leta ya Borno ejo kuwa kabiri. Ivyabona bavuga ko yari kumwe n'umwana igihe yatogwa. Amina Arinkeki, umwe muri abo bigeme banyurujwe, yari afise imyaka 17 igihe yanyuruzwa. Yagarukanywe mu gisagara cha Chibok ejo kuwa kabiri mu ijoro. Mu nyuma yaho yarasubiye guhura n'umuryango wiwe. Hillary Clinton yahoze ari umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'uwo bahiganwa wo mu mugambi w'abademokrat senateur wa leta ya Vermont Bernie Sanders baratsinze umwe umwe wese leta imwe mu matora ya mbere yo kurondera kugenwa n'umugambi w'abademokrat mu matora y'umukuru w'igihugu bazoba mu kwezi kw'icumi na rimwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabaye ejo kuwa gatatu. Murantunga yabaye ejo kuwa kabiri. Hillary Clinton yatsinze Bernie Sanders muri leta ya Kentucky n'amajwi agera ku 200,000. Niyo ntsinzi ya mbere Hillary Clinton aronse kuva mu kwezi kwa gatanu. Muri cyo gihe Bernie Sanders yatsinze Hillary Clinton muri leta ya Oregon. Hillary Clinton ariko arondera kuba umuperezida wa mbere w'umupfasoni ashobora kuzoshikana ku itariki indwi z'ukwezi kwa gatandatu ibitegere bisabwa by'abazoshikiriza amajwi kugira agenwe n'umugambwe wiwe kuwuserukira mu matora yo mu kwezi kw'11 igihe amareta 6 azotora. Abademokrate bazoca batangaza icese ko ari we yatowe kubaserukira mu matora mu ikoraniro ry'umugambwe rizoba mu kwezi kw'indwi. Bernie Sanders yotegereza gutsinda hafi ibice 85% by'abashikiriza amajwi basigaye mu gihugu cyose kugira ashobore kurengana Hillary Clinton. Donald Trump abonwa ko ari bazoserukira umugambwe wa Republika mu matora y'umukuru w'igihugu iyo mu kwezi kw'11 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Avuga ko yiteguriye kuvugana n'umutegetsi w'igihugu cya Koreya ya ruguru Kim Jong-un kugira bifashe guhagarika umugambi werekeye ibigwanisho ruhonyanganda wa Koreya ya ruguru. Yongeye kandi avuga ko yokoresha ibyo yavuze ko ari nguvu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifise mu byerekeye ubutunzi ku gihugu cy'Ubushinwa mu guhimiriza abategetsi b'icyo gihugu kugira bifashe gutora inyishu ku bibazo Amerika n'Ubushinwa bitumvikana ko. Ejo kuwa kabiri ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'Ubushinwa bwamenyesheje ko bushigikiye icyifuzo cya Donald Trump cyo kuvugana n'umutegetsi wa Koreya ya ruguru Kim Jong-un atawundi baciye ko. Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byarifatanije na Korea y'Epfo, Uburusiya n'Ubuyapani mu biganiro na Korea ya Ruguru bigenewe kugabanya ibikorwa byerekeye ubuhinga bwa nuclear bya Korea ya Ruguru. Yamara ako kigoro karasambutse mu mwaka w'2008. Jack Sullivan yahoze ari umuhanuzi wa Hillary Clinton yabaye umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaranebaguye ibyatangajwe na Donald Trump. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiriteguye gufasha kumenyereza no guha ibikoresho mu gikorwa cyo kugwanya umugwi w'intagondwa witwa Leta ya Kiislam muri Libya igihe Leta y'icyo gihugu yoba ibyiteguriye. Ibyo byatangajwe n'umuyobozi w'ibiro bikuru by'igisirikare cya Amerika mu karere ka Afurika, AFRICOM, abitangaje ku munsi wa kabiri. Umuyobozi mukuru w'ibiro AFRICOM, General David Rodriguez, yongeye amenyesha ko politiki mu gihugu cya Libya yatumye bitoroha kumenya imigwi itwaje ibigwanisho igwana ku ruhande rwa Leta n'igwanya Leta. Ibyo byatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizera kuri Leta mfata kibanza ya Libya kugira zimenye abari kumwe n'abatari kumwe nayo. Imigwi y'abagwanyi izogira uruhara mu guhagarika ugukwiragira k'umugwi w'intagondwa witwa Leta ya Kiislam n'inteko zizigiwe zamenyekana zigafashwa. Umuyobozi mukuru w'ibiro AFRICOM, General David Rodriguez, avuga ko yamara batarashika aho ivyo vyoba. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryarafatiye igihugu ca Libya ibihano mu vya gisirikare kugira ibigwanisho bikomeye ntibije mu minwe y'abagira iterabwoba n'imigwi y'abagwanyi igwanira ubutegetsi. Radio Jwi d'Amerika, Washington DC, programme y'ibiganiro byacu tubibashikiriza iminsi yose kuri Radio Inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Jwi d'Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com, kuri Facebook no kuri radio yacu no kuri we akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Radio Jwi d'Amerika i Washington DC, amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda, aho abanyamategeko bunganira Bernard ku vyaha vya genocide atari muri sentare bagaragarije umucamanza uguhengama gukomeye kwitoza rya mbere rifasha uwagirizwa. Maître Brice Bikotwa na mugenzi we Maître Jean d'Arc Umutesi bavuze ko ivyabona bofashije munyagishari bafise ubwoba ko vyobagira kwingaruka. Ni inkuru dushikirizwa na Eric Bagire w'ubusa.
Bagaragaza icyo bagezeho mu iperereza ry'ibanze rishinjura Bernard Munyagishari ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu. Abanyamategeko Maître Brice Bikotwa na mugenzi we Maître Jeanne d'Arc Umutesi bahagarariye inyungu z'ubutabera bagaragaje imbogamizi bavuga ko zikibabereye intambamyi. Umucamanza yategetse ko bakora iperereza ry'ibanze mu minsi itandatu mu byahoze ari amakomine ya Nyundo kanama Gisenyi. Gusa muri prefegitura ya Gisenyi Munyagishari akekwa ko yakoreye ibyaha. Amasite n'ubushinjacyaha bwakoreye iperereza rimushinja byazaba ngombwa ko hari ahandi bakura amakuru bakajyayo. Abanyamategeko bavuga ko bagiye muri gereza ya Gisenyi biba ngombwa ko abatangabuhamya bafite amakuru babarangira ko bari muri gereza ya Mpanga Nyanza. Bavuga ko Nyanza babonye umutangabuhamya bemeza ko yabahaye amakuru yagombye kubafasha urukiko. Ibihabanye nibyo, uwo mutangabuhamya ngo yagize icyoba cyo gusubira mu nkiko ashinjura ibyaha bya genocide. Nuko yabigwiye umucamanza Maître Jeanne d'Arc Umutesi umwe mu bunganira Munyagishari atari mu rukiko yavuze ko iyo mfungwa imaze imyaka isaga 20 mu buroko yababwiye ko yatanze ubuhamya nk'ubwo bamusaba bimugiraho ingaruka ko yashatse kuberekana abandi bashinjura Munyagishari ariko asigara na kangononwa ko kuba bakwemera gushinjura ibyaha bya genocide. Uwo mfungwa yasabye abanyamategeko nk'uko babigwiye umucamanza ko batazatangaza imyirondoro ye kugeza igihe azabanza akabitekerezaho yitonze. Bavuze ko byabaye cyo kimwe n'umutangabuhamya basanze muri gereza ya Musanze n'ubwo kuri we hiyongeraho impamvu z'uburwayi. Abo batangabuhamya bomba abanyamategeko bunganira Munyagishari bavuga ko aribo bagombye kuza imbere y'urukiko bagahamya ibyo bamuziho. Bityo ko kuva ntacyo baremeza bivuga ko bisa nkaho ntacyo barabona nk'ubuhamya bushinjura uwo bunganira. Aba banyamategeko bavuze ko bitewe n'aho abatangabuhamya baherereye iminsi itandatu n'ubushobozi bavuga ko batabonye uko urukiko rwabwemeje byababanye yanga. Bibukije ko mu cyemezo cyafashwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rukorera rusha muri Tanzania rujya kohereza Munyagishari kuburanira mu Rwanda hagaragara mu rutonde rw'abatangabuhamya 16 bashaka kumushinjura ariko kubwo umutekano wabo bakabikorera mu mahanga. Abanyamategeko basabye umucamanza ko bahura nabo batangabuhamya bakabaha amakuru y'ibanze yabafasha gukomeza kuburana gutegura urubanza. Nyuma yo kugaragaza izo mbogamizi zose, abunganizi ba Munyagishari basabye umucamanza kuba hagaritse kumva batanga buhamya b'ubushinjacyaha kugeza igihe nabo bazasoreza iperereza ry'ibanze rishinja ururego. Ubushinjacyaha buhagarariwe na Bwana Bonaventure Ruberwa na Bwana Jean Bosco Mutangana bwabwiye umucamanza ko ubusabe bwabunganira Munyagishari nta shingiro bufite. Bavuze ko kuba hataraboneka abashinjura Munyagishari bitabangamira imigendekere myiza y'urubanza. Basaba ko urubanza rwakomeza humvwa batanga buhamya bashinja. Abashinjura bazaboneka nabo urukiko rukazabumva. Ko kujya gushaka batanga buhamya hanze ubushinjacyaha bwavuze ku ruhande rwunganira uregwa rutagaragaza icyo ruzaba rujya gukorayo, ko rushobora kwandikira urukiko rukuru mu Rwanda rukabafasha gukemura icyo kibazo. Bwavuze ko abanyamategeko bagombye gukora iperereza ry'ibanze ridatwara amafaranga y'umurengera. Madame Alice Umulisa yavuze ko igihe cyo kumva abashinjura n'ikigera bizaganirwa hahita ategeka gukomeza kumva umutanga buhamya wa kabiri ushinja Munyagishari. Abanyamategeko bahagarara inyungu z'ubutabera bamusabye ijambo bugira kabiri abacecekesha n'uburakari bwinshi. Niko guhaguruka igitaraganya kwa Maître Brice Biko twarakayabwira urukiko ati umwanditsi yandike ko twihanye umucamanza ukuriye inteko y'uru rubanza, kandi ko bitarenze umunsi ukurikira tuzageza ku bwanditsi bw'urukiko imyanzuro ikubiyemo ubwihane bwacu. Ubushinjacyaha bwavuze ko nta byinshi bwavuga kuri ubu bwihane igihe cyose butarabona imyanzuro abanyamategeko bashingiyeho. Madame Alice Umulisa kuva ubwo yahise asubika iburanisha atangariza impande zombi ko azabamenyesha itariki itaha igihe azaba amaze kubona iyo myanzuro. Biracyari kare kumenya niba aba banyamategeko bunganira Munyagishari adahari kandi atabemera bazakomeza cyangwa nabo bazikura muri uru rubanza. Bernard Munyagishari nyuru rubanza yarwikuyemo mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka ku mpamvu z'ibyemezo by'umucamanza avuga ko bibogamye. Bwana Munyagishari w'imyaka 57 y'amavuko ari ku rutonde rw'abantu barindwi bamaze koherezwa n'amahanga kuburanira mu Rwanda ibyaha bya genocide. Uyu mugabo kandi ari muri batatu boherejwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha. Yageze mu Rwanda mu 2013 kuburana ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu. N'ibyaha ubutabera bw'u Rwanda bumukekaho ko yakoreye mu cyahoze ari prefecture ya Gisenyi ubu ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Nubwo yikuye mu rubanza ibyaha byose Munyagishari abihakana akavuga ko ubutabera bw'u Rwanda bumutwerera ubwenegihugu bugamije gukora icyo yita kumuzirikaho ibyaha kuko yemeza ko ari umunyekungu. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Erike kuri iyo nkuru. Mu Rwanda kandi ikigo cy'igihugu gishinzwe ingoro ndangamuco cy'u Rwanda kivuga ko igitigiri cy'abenegihugu bayigendera gitera cyiyongera mu gihe byasa nk'ibyihariwe n'abanyamahanga mu myaka ishize. Ibindi kuri iyo nkuru turabishyikirizwa na Assumpta Kaboyi.
Ubutegetsi bw'u Rwanda buvuga ko bushaka kwiza ingoro zaba ahantu ho kumurika ibyaranze abanyarwanda mu buzima bwabo bwo hambere, ariko ngo zikaba zigomba no kugira uruhare mu guteza imbere igihugu. Imibare igaragazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe inzu ndangamurage yerekana ko mu mezi atatu y'umwaka wa 2015 ingoro z'umurage w'u Rwanda zasuwe n'abantu barenga 37,000 binjiriza igihugu akayabo ka miliyoni zisaga 50. Ijwi rya Amerika ryasuye ikigo cy'umurage w'u Rwanda kitiriwe amateka kamere. Ibitse amoko y'amabuye y'agaciro agaragara mu Rwanda, igaragaramo inyamaswa nk'inzoka zabayeho cyangwa izikiri mu Rwanda, ndetse ikabikorera mu nzu y'umudage Richard Kanti washinze bwa mbere umurwa mukuru wa Kigali. Madame Rusaro Karine ushinzwe ishami ry'amateka kamere avuga ko nubwo iyi ngoro imaze igihe kirekire bagomba kuyireka uko yubatswe. Niyo nzu ya mbere yageze muri Kigali ikomeye.
Iyi ngoro abantu benshi bayizi nko kwa Kanti. Iyo ushatse kugira ngo umuntu hamenye byihuse uvuga ati kwa Kanti. Kanti rero akaba yari umurezida wa mbere w'umudage mu Rwanda. Abenshi tuvuga yuko asa nk'aho watangije Kigali. Iyi nzu ahanga iyi ngoro iri urebye niyo nzu ya mbere yabayeho iri navuga mu buryo bwa kizungu bugezweho. Kuri uyu musozi rero akaba ariho urumva hatangiriye uwo mujyi. Ni ikintu rero gituma abantu bakomeza bamwibuka. Iyi ngoro uretse kumurika ibijyanye n'umutungo kamere, buriya dufitemo ibice bitatu. Dufite igice kivuga ku bijyanye ibyo bimera, izo nyamaswa, abantu ko bagiye ba bevolua. Hanyuma tukagira ikindi gice kivukiri ibyo twita geology, kivuga ku mabuye, kivuga ku butaka.
Nubwo gahunda ya leta ari yo gukangurira abanyarwanda kwitabira gusura izi ngoro z'umurage, ndetse umunyarwanda asabwa amafaranga make ugereranije n'asabwa umunyamahanga. Umunyarwanda yakwa amafaranga 1,000 mu gihe umunyamahanga asabwa 600,000. ariko abanyarwanda benshi ntibarumva agaciro ko kugira ingoro z'umurage.
Wari wasura ikigo ndangamurage na kimwe cy'abaribiri hano mu Kigali cyangwa se biri nahandi?
Eka ntabyo ndasura kubera ko mbona binahenda rega. Urebye ahantu hamakeya basura na amafaranga igihumbi, kandi amafaranga igihumbi burya ku muturage nabyo biragoye kugira ngo yabone. Rero mbona biba bimenze cyane, nta mpamvu kujya kubikwirwa mbisura. Mba mbona bitanshishikaje, cyakora abana bo rimwe na rimwe mbona banye nyaka amafaranga cyane cyane abana bagiye kurangiza nk'umwaka gatandatu, ariko mu byukuri nkatwe dukuze mba numva nta tuba twumva ntacyo bitumariye.
Ingoro ndangamurage mu Rwanda zimaze kugera kuri zirindwi zivuye kuri imwe yariho mbere y'1994 yubatse mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Iyi ngoro igaragaza imibereho y'abanyarwanda bo hambere, hakaba n'indi ngoro yubatse mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo igaragaza imibereho y'abami babayeho mu Rwanda. Umujyi wa Kigali nawo ufite ingoro ebyiri, yubatse ahahoze umuyobozi wa mbere w'Umudage waje mu Rwanda mu gihe cy'ubukoloni, n'ingoro yubatse ahahoze hatuye abakuru b'igihugu Habyarimana Juvenali ndetse n'ahari hatuye Pasteur Bizimungu. Ubuyobozi bw'ingoro ndangamurage z'u Rwanda busaba abanyarwanda kurushaho kuganiza ingoro ndangamurage kuko birahigira byinshi.
Kugeza ubu ngubu navuga yuko hari abanyarwanda benshi batumva akamaro ko kugira ingoro ndangamurage, mbese bumva ko ari ahantu ho kujya ujya kureba ibintu bya kera gusa, nyamara ujya no kuhigira uburyo n'ejo hazaza hazaba heza. Ni ikigubundi gikora n'ubushakashatsi, ni kibungabunga gusa ibintu ndangamurage ariko habaho n'ubushakashatsi.
Kuri uyu munsi w'itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatanu isi yizihiza ingoro ndangamurage, uyu munsi ugeze mu Rwanda. Ingoro ndangamurage zubatse mu Rwanda zimaze kujya zizanira igihugu amafaranga aturuka ku bazisura, ndetse n'amafaranga asigara mu gihugu yinjizwa n'abashyitsi baba bagendereye igihugu. Barateganya kongera izi ngoro. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Abarundi bagera kuri 30 bagizwe n'abagabo n'abana b'abahungu bagejejwe ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda mu Gasenyi. Aba barundi babwiye Ijwi rya Amerika ko birukanywe kubera badafise ibyangombwa. Inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Tabita Mukamusoni.
Hari bake bagira kuri 30 barimo ugwaruka, bagize n'ugwaruka n'abantu b'abagabo ariko bakiri bato, ubona ko ari imyaka 30 gushika kuri 35 n'abana bari munsi y'imyaka 15. Aniho twasanze ku mupaka wa Gasenyi ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda imodoka yari mu karere ka Bugesera mu Rwanda yarije kubashikana ku mupaka, aho rero baca bashyikirizwa abajejwe umutekano w'u Burundi. Igipolisi kirabi by'imbibe nama igaca kibasubiza iwabo. Benshi muri bo rero abo twashoboye kuvugana usanga ari abava mu ntara za Kirundo. Kirundo n'intara yegereye akarere ka Bugesera ko mu Rwanda, nayo nyine mu karere ka Bugesera ko mu Burundi. Abandi nabo bava mu ntara za Ngozi. Bose rero batubwiye yuko atabya nk'uko bari bafite bagenda babafata aho bariko barakorera babakura ku mirimo yabo bakabatwara taki na kimwe batwaye, babona ko bacyafuye bakavuga yuko n'amatungo yabo atana kimwe bashoboye gutwara, kandi nabi wabo abari basigaye mu muryango batashoboye no kubasegera, ahubwo basibadimye ni badusubira gutora ibyo bintu byabo. N'ingene bazobona ibyangombwa kuko mu Burundi kugira ngo uronke icyangombwa urinda kuva mu ntara yose uri mu kajya Bujumbura. Iyo ni intambamyi ikomeye kuri bo kuko usanga bibasaba amahera y'itike, amahera y'amahoteli no kugira bazosubire kugaruka mu Rwanda rero gutora ibintu byabo bamaze kubona ibyangombwa.
Ese Tabita, abo mwavuganye bakubwiye ko bakoraga iki mu Rwanda ubusanzwe?
Bamwe batubwiye yuko bambwiye yuko bakora akazi k'ubutaki, rero no kuvuga gutwara amakinga bunguruza abantu ku makinga bakabaha amafaranga. Abo n'abashyitse mu Rwanda kera harimo abashyitse mu 2003 abandi nabo bakavuga yuko hariho nk'umwana w'imyaka 13 yasubuye yuko yahora aragiye nka umuntu kabona ko ari umwana atigeze no mu ishuri bari yavuye mu Burundi batwawe n'undi mu Burundi wowe yagenga mu kwezi kwa mbere hari abandi babwiye yuko bari basanzwe bisumamwo bikorera imizigo abo bose rero ngo bagenda babakura ku buzi barimwo bagaca babatwara
uravuga ko bagiye nta kintu bafite abo bantu ntabwo bari baregeze bamenyeshwa ko bagomba gutaha kujya gushaka ibyangombwa
ntabwo bamenyeshwa ahubwo abapolisi polisi y'u Rwanda irazika musanga hari ikamufata nubwo ko babatwara giturumbuka nta muntu bateguza kuko nibaze ko bateguje bacha bavuga ati bo kwitegura mugabo bagusahari ari wabari bagiye gusenga ari umwe wabwiye uko yaragiye gusenga mu gitondo ari umuyisilamu yaragiye gusenga kuko nimba agiye gusenga bacha baramufata hari n'abandi baramaze nk'iminsi nk'itatu bafashe ku wa gatandatu bari bagifunzwe baca babakura rero mu busho bari barimwo babatwara ku mupaka ariko gusa kimwe bemera baremera yuko binjiye mu Rwanda bafite ibyangombwa byo ku mupaka baha intara ziba zihana imbibe cyane ugasanga yarinjiye kiye muri magendo adafite ibyangombwa mugabo akavuga ati naho twa dufite ibyangombwa leta y'u Rwanda nidufashe duhe ibintu byacu baduha kanya n'iminsi n'ibiri ishobora gukora ibintu byacu n'imiryango ari nk'aho wari afite umugore w'umunyarwanda kazi afite n'abana ariko babaye mu mategeko kubera ko batashoboye gusezerana kubera atari afite ibyangombwa bimuranga ngaha mu Rwanda ati yatumye baduha ibintu byacu tubitware mu Burundi
yari umumenyeshamakuru wacu Tabita Mukamusoni kuri mikro na mugenzi wacu Eugene Mukankuzi mu Burundi Colonel Jean-Baptiste Bagaza yahoyeze ayoboye u Burundi yarashinguwe mu cubahiro ejo ku munsi wa kabiri i Bujumbura eroje wirika neza yari yakurikiranye ivyo birori
turi ku musozi wavugizo komine mukaza ku mugwa mukuru Bujumbura ahashingwe president Bagaza abantu sinzi abato n'abakuze aboroshe n'abahambaye bari baje kumuherekeza ijya nyuma nkuko vyagenze ku Imana uheze mwijoro ikiziga ciwe kivanwa ku kibuga c'indege ca Bujumbura n'uyu munsi carerwe n'umuduga wa gisirikare abakuru b'ibihugu bagenderamwo iyo bariko baramutsingabo ku minsi mikuru ihambaye afata ijambo ku izina ry'abarundi bose president Nkurunziza yashimagije ubutwari bwa nyakwigendera
nyiricubahiro umuhisi president Bagaza sinakekeranije kumushingira intahe nkiriho naho ntazoba ndo mukuru w'igihugu nzokwama ndamuyaga kuko yabaye umukuru w'igihugu yakoreye igihugu n'ubwenge bw'ibi bwose n'inkomezi zibe zose n'umutima we wose yaje gutwara mu bibitoroshe inyuma y'ingorane nyinshi zizabaye mu gihugu ariko ndazi neza yuko abenshi nk'impfuvyi n'abapfakazi naje we ndimo twayiruhukije igihe umukuru w'igihugu president Bagaza atwara igihugu nta macakubiri y'ubwoko yabaye mu gihugu cacu c'u Burundi uko imana yamuremye uko imana imuhamagaye mu gusozera ino bwiwe nta murundi yakuye inkota mu gubati wayimushoreze imana yimwakiri mu bwami bwayo kuko yabaye mugisha ku gihugu cacu c'u Burundi
ubwo butwari umukuru w'igihugu avuga no mu muryango wabagaza barabwemeza bwashitsaho umutuma kurengera kamwana wa mama abagoza mwene wabo mu mabanga y'ubusitanteri kubera ataraka ibifitiye ubushobozi Evariste Nzakaha ni mukuru wabagaza
amazi mwaka twaye rero cyagiye kuba kagungura twetwara abasitanteri 99 hasigaye umusitanteri umwe w'ingozi afise imanite yewe rero ndabyumva ndaza ndamubaza ndega nyakubaho nanjye ndakuru ati ntanguriye kuri wewe babu ndiga yakubahwa urima nkimuka nagira ngo nza kuba burumatari ya nguko niko bimeze ngo mutwara mutagira amashuri uri icyo gihe rero jyewe natwara Nyanza mukuru wansanze Terasi yatwara Rutovu mukuru wa Micombero yatwara Gitanga Byere Rutana yatugize ihuruti turagira n'ishavu ati hariho abahejeje universite batembagara mu ibarabara namwe mudoroka akazi muringaniye ndabona ko igihugu cyapfuye naho twagize ishavu mugabo twarabishimye naho bayibanya kubaha n'abazoza hanyuma ababiga amashuri babona kure namwe murabakurikiza n'abariko bariga
mu minsi yiwe ya nyuma Colonel Jean-Baptiste Bagaza hari ivyamubabaza bikamusonga yavyiganiye zeno nibubona umukuru w'umugambwe Parena bagaza yari yarashinze.
Icyamubanje rero yagira ati none ni kuki imigambi twasize myiza abadukurikiye batayikurikize. Yarambwiye n'urugomero rw'umuyagankuba kuri Jinji na Murembwe yarusize ibyigwa byaheze, none haheze imyaka 30 rutarubakwa, ntiyashobora kubyumva. Hari ibanki ya ZIP ati uravye akuya twabitse kugira ngo iyo banki ize ngaha ku buryo turonka amafaranga yo guha abagwiza tunga n'amafaranga y'agaciro menshi akaba ngaha. Sinumva ingene yabajyanye.
Mu myaka yewe ya nyuma yo gutwara bagaza ntiyagiraniye imigenderanire myiza n'ishengero rya Katolika, ariko kutumvikana kwabo ntikwabaye guhoraho. Musenyeri mukuru wa diyoseze nkuru ya Bujumbura Evariste Ngoyagoye yabishikirije mu nkuka ya misa yasomeye muri katedrale Regina Mundi.
Turasabira umuntu ariko Imana ni izi aho kwemera kuye kugera. Twebwe abantu rero ntiducurubanza kuko twohaba ducuta urutaribu. Aha ndabivuze kumbare muri mwe bwarako biyasanga ubwo Ekleziya Katolika cyande amandi ya makereziya ndiyo bayaragize umwikomo cyanje ikababara kubera ibyabaye muri ya myaka ya kera. Je ubwanje twarabonanye kabiri kose kandi ndazi yuko yabonanye n'abandi. Twebwe rero kubitwerekeye twarasubije hamwe twarumvikanye, none kuri twebwe agiye amahoro n'ubu tubandanye tumusabira.
Colonel Jean Baptiste Bagaza yitabiye Imana mu bitaro by'i Bruxelles mu Bubiligi ku itariki ya 4 uku kwezi. Yarongoye Burundi hagati y'umwaka w'1976 n'1987. Yafashe igihugu inyuma hirikwa ry'ubutegetsi bwa Lieutenant General Michel Micombero atamarasa abanje guseseka. Bose bava muri komini imwe ya Rutovu, intara ya Bururi mu manuka bw'u Burundi. Cyo kimwe n'uwo yakomboye, Colonel Bagaza yakuwe ku ntebe ya perezida. N'ihirikwa ry'ubutegetsi ryakozwe n'uwundi munyarutovu nyene, Major Pierre Buyoya. Bagaza yari umukenguza amateka ubuzima bwiwe bwose nk'uko ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi ibirekurira abahoze abakuru b'ibihugu bose. Mu kwezi k'umunani uyu mwaka yokwije imyaka 70 y'amavuko. Asize umukenyezi umwe, abana bane n'abuzukuru umunani. Mu birori byo kumusezera rya nyuma tubetse abaserukira ibihugu byabo mu Burundi, hari haje kandi n'intumwa ya leta ya Uganda. Uwo yibukije ko perezida Bagaza yafashije rwose kugira ashikwe ko amasezerano ya Arusha. Perezida Museveni nawe yamuhaye ubuhungiro. Imyaka myinshi amaze gukomborwa yari yarungitse abana biwe babiri babigeme. Eroje uri kaneza, Bujumbura, ijwi rya Amerika.
Bireko turangiza amakuru n'ibiganiro twatubafite kuri satu bibutse ingingo nkuru z'amakuru twabateguri. Umwe mu bigeme banyurujwe n'abagwanyi b'umugwi Boko Haram mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria yatabawe. Ivyo byatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare uno munsi kuwa gatatu. Hillary Clinton yahoze ari umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubu bahiganwa mu mugambwe w'abademokrati senateur wa Leta ya Vermont Bernie Sanders batsinzwe umwe wese leta imwe mu matora ya mbere y'ukurondera kugenwa n'umugambwe w'abademokrati mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kw'11 ngaha muri Amerika yabaye ejo kuwa kabiri. Donald Trump abonwa ko ari we azoserukira umugambwe wa Republika mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kw'11 muri Amerika. Avuga ko yiteguriye kuvugana n'umutegetsi w'igihugu cya Koreya ya Ruguru Kim Jong-un kugira bifashe guhagarika umugambi werekeye ibigwanisho ruhonyanganda w'ico gihugu. Amakuru twari tubafitiye muri uyu mwanya hani hagarukiye kuri mikoromari 10 nanje Fidene Yongabo wafashe amajwi agashyira hamwe ibiganiro ni Innocent Kimenyi. Mwese tubifurije kugira umugoroba mwiza no kubandanya mudukurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.